Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwanamutereza nshuti mwese muteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki zibiri y'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Twebwe dusaba ko ubutungane bwokora bugakorera kuri izi mesaje yiyandikiye wenyine zigaha ubutungane bugahamagara uwa konsiliya akababwira ibyo Tonite ingene umwana yamubariye hanyuma ubutungane bugakora agahanwa.
Uyo ni Buzatsa Didas Siwabo na Ndafuza Ndayisenga, umwana umukobwa yazimiye yahora yiga ku ishuri shingiro rya Saswe mu mwaka w'icyenda ku mutumba Saswe zone itanga intara ya Cankuzo mu buseruko bw'Uburundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umenyeshamakuru Asumani yagiriwe n'ibyaha by'umwuga mu Rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Mwaramutse neza Rosine, umwanya ni wawe udushikiriza amakuru aduteguriye.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muduteza amatwi kuri Radio Ijwi Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryagiriza abajejwe umutekano muri icyo gihugu ko bakoresheje ingufu zirengeje mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ezi w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku banyagihugu bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza umugambi wa Perezida Joseph Kabila wo kuguma ku butegetsi. Ivyo biri mu cegeranyo casohowe kuri uyu wa gatatu n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe hagati y'akazi na muntu. ONU ivuga ko kuva ku matariki ya 15 na 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze, abantu bashika kuri 40 bishwe, abandi 147 barakomereka mu bisagara bitari bike aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibiro by'agati y'akazi na muntu muri ONU bivuga ko byabujijwe gushika mu makambi yarafungiwemo abantu hamwe no mu biro bijeje iperereza cyo kimwe no mu bitaro canke mu buruhukiro bw'abitavye Imana aho abari bahotere ubuzima batwawe muri icyo gihe. Umushikiranganje w'agati y'akazi na muntu muri Congo, Marie-Ange Mushobekwa, yatangaje ko icyo cegeranyo gihengamye. Umuyobozi w'urwego rw'abamenyeshamakuru muri Kenya, Charles Kerishe, yamenyesha ko amategeko mashasha aheruka gushyirwaho na leta ku bijyanye no gutangaza amakuru mu matora adashoboka. Kerishe avuga ko ubutegetsi bwarengeje urugero. Ibyo Kerishe yabitangaje inyuma y'umunsi umwe abajejwe gutumatumana kw'amakuru ku rwego rw'igihugu basohoreye amategeko ku bijyanye n'amatora. Ayo mategeko avuga ko abamenyeshamakuru bategerezwa kuzobika amajwi n'inzandiko bakoresheje matora mu kiringo cy'amezi atandatu ku bantu no ku bwoko. Kerishe akavuga ko gusaba amajwi bafashe atakibazo kirimwo, yamara ko atagituma abamenyeshamakuru bokurikiranwa mu gihe abatumire mu biganire vyabo baba bakoresheje amajambo yo gucanishamwo. Icegera cujejwe urwego rw'abamenyeshamakuru Victor Bwire we amenyesha ko amategeko yashyizweho na leta yarasanzweho, yamara ko igikenewe ari ukuyashyira mu ngiro. Abategetsi mu biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesha ko bagiye kongereza ingufu mu bijyanye n'urudandaza hamwe n'amategeko yarwo. Bavuga ko imigambi yerekeye urudandaza muri uyu mwaka izokingira cyane ubwigenge bwa Amerika, kandi ko izokwitaho amasezerano mashasha hagati ya Amerika n'ibihugu bisanganywa amasoko akomakomeye ku isi. Mu cegeranyo casohowe n'abakora mu gisata c'ubudandaji hano muri Amerika, kivuga ko ibidandazwa bisohoka hanze bitifashe neza mu gihe bamwe mu bakorana n'ico gisata babikoreramwo ubunyonyezi butandukanye. Abategetsi ba Amerika bavuga ko bazogerageza uburyo bwose bakorana n'amasezerano n'ibihugu ubwavyo bitarinze guca mu masezerano y'ibihugu bihurikiye hamwe. Abakozi mu biro vya Perezida wa Amerika bamenyesha kandi ko ico abanyagihugu basavye matora aheruka ari uko hoba ihinduka mu rudandaza rifatiye ku buringanire n'umwidegemvyo ku banyagihugu bose ba Amerika. Umukuru w'umugwi w'abanyaburaya ukukira ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya, Jean-Claude Juncker, yashikirije kuri uyu wa gatatu igitabo kirimwo uburyo ibihugu vya Buraya bikwiye gutunganya kazoza kavyo. Muri ico gitabo, Juncker avuga ko ibihugu vya buraya bikwiye guhitamwo gucamwo imigwi canke kuja hamwe bakongereza umuvuduko canke naho ngo bakagabanya ibikorwa basanzwe bakorera hamwe. Janka avuga ko mu gihe ishira hamwe rya buraya ririko riritegurira guhimbaza imyaka 60 mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ritegerezo kwiyumvira kuri kazoza kajyo. Ni mu gihe iryo shira hamwe rifise ibibazo bitandukanye ariko rirahangana navyo. Jean-Claude Janka avuga ko naho biruko iryo shira hamwe ritegerezwa gutora umuti w'uburyo ribandanya gukora. Abashinga amateka bahurikiye mu iryo shira hamwe bose baremezanya ko ihinduka rikenewe. Ikibazo kiriho gushika ubu kikaba ari kijanye nuko abategetsi baryo batumvikana ku rutonde rw'ivyihutirwa gukorwa harimo n'ikibazo cy'abimukira. Abategetsi bamenyesha ko mu nama izobahuza mu ndwiza bazoganira ku bijyanye n'ivyashikirijwe na Jean-Claude Juncker. Bamenyesha kandi ko bategekanya gukora intambwe iboneka mu mpera z'uyu mwaka inyuma y'amatora ategekanijwe mu bihugu by'Ubufaransa n'Ubudagi. Indege z'Uburusiya hamwe na Siriya zakoze ibitero ku bagwanyi ba Siriya basanzwe bafashwa na Amerika hafi y'igisagara cya Al-Bab. Ivyo bitero vyabereye hafi kandi hafi y'ibirindiro vy'abasirikare ba Amerika nkuko vyatangajwe n'umutegetsi w'igisirikare cya Amerika ari mu gihugu cya Iraq, Stefan Townsend. Townsend yabwiye abamenyesha makuru ko ivyo bitero vyabaye kuri uyu wa kabiri kandi ko vyahitanye abatari bake muri abo bagwanyi aho bari mu manuko no mu burengero bw'igisagara cya Al-Bab. Townsend yavuze kandi ko abasirikare ba Amerika bari ku birometero bitarenze 5 byahabereye ibyo bitero.
Urakoze Olizine ku makuru uje kudushikiriza. Haraheze ukwezi umwana umukobwa Dafroza Ndayisenga yiga ku ishure shingiro Saswe zone gitanga mu ntara ya Cankuzo anyurujwe. Abavyeyi biwe bavuga ko yagiye afise inda. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele d'Antoine Nsabimana.
Nuko bivugwa na Buzatsa Nestor ise wa Dafroza Ndayisenga yanyurujwe ku vitari kimwe yuko wa kabiri uno mwaka. Uyu mwana abavyeyi biwe bavuga ko yagiye afise imbanyi kandi wayimuteye asuru hara mu nyuruzwa giwe.
Yagiye itariki imwe z'ukwa kabiri niho tutasubiye kumubona. Turaguma turarondera turahebura ku itariki 11 hari kuwa gatandatu niho rero twaca tubonaga telefone yakoresheje uwo munsi ava mu muryango. Tugiye kukaraba tuca tugasangamwo mesaje zitatu zanditswe na Pierre Claveri nduwo w'Imana ariwe mwene kumunyuruza. Yagiye yiwungenze naho mu muryango yari yanse kutwemera yuko afise inda. Twarabona yuko umwana ko yiwungenze ku munsi w'Imana itariki 12 twaciye tugenda kuyereka abatware mu ishinge.
Mesaje zavuga iki?
Mesaje ya mbere yavuga ngo jewe naje ariko kubonana nibyo ntabona ingene bica kugenda kubera amaso y'abantu. Igira kabiri yavuga ngo jewe n'ukuri nariko ndabaza mu mahome y'abanyeshure ngo ariko ngo ntibishoboka ngwino ngo ni hafi ngo nibyo ukunda ngo mfashe wewe nyene kurondera ngo ahantu kure kandi mwibanga ku buryo utazomenya iyo wagiye. Igira gatatu yavuga ngo gushango jewe nzayo nshira nayo mira kuva bimbwiye sindatora nakimbwa ngo nukuri ndagusabye uraba nkitse ibi bintu rero nyene mbona abo wankura nta wundi.
Uyu mwana w'umukobwa afite imyaka 19 yarasanzwe yiga mu mwaka w'icyenda ku ishuri shingiro rya Saswe zone gitanga komini Higamba y'intara ya Cankuzo mu buseruko bw'Uburundi. Iryo shuri rirongowe na Pierre Claver nduw'Imana yagirizwa inyuruzwa rya Dafroza Ndayisenga. Didasi Buzatsa se wa Dafroza baheruka makuru y'umwana wabo itariki 12 z'ukwa kabiri aho baronka amakuru ko Dafroza gwariye mu bitaro bikuru vy'Muyinga mu buraruko bw'Uburundi. Mu nyuma Didasi Buzatsa avuga ko barose amakuru ko umwana wabo yungurijwe mu bitaro bitaramenyekana. Amatozo yakozwe n'ijwi rya Amerika twavuye tumenya ko Dafroza Ndayisenga gwariye mu bitaro vy'iyungurizo vy'ikarusi. Uyu mwana akaba gwariye mu vyumba vy'abagwaje abana kuko yavuye yibaruka umwana atageze yavutse afise kilo kimwe kitarenga. Dafroza Ndayisenga aho twamusanze muri ivyo bitaro avuga ko atakibaza afise kuko afise abamugemurira. Twashatse kumenya abamugemurira dushaka no kumenya ko se w'umwana yoba musahiriza ariko nta nyishu twarose ariko aremeza ko se w'umwana muzi. Dafroza Ndayisenga Imbere yo kuja kugwarira mu bitaro vy'Muyinga yabanje gusaba indaro kumwigeme Josephine Nayishakiye aba muri zone bibara komine Mutumba intara ya Karusi. Uyu yamuhaye indaro yavuganye n'ijwi rya Amerika ku telefone. Buzatsa Didas se wabo daforoza arafite icasa ubutungane
twebwe dusaba ko ubutungane bwo gukora bugakorera kubitsi message yiyandikiye wenyene zigaha ubutungane mu gahamagara wa konsilia akababwira ibyo nitinge n'umwana yamubariye hanyuma ubutungane bugakora agahanwa ku ibyo byaha bibiri yakoze gutwazinduwa umwana kumunyuruza gushikana uwo ababyeyi bakaba batayigera bamubona kuva itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri gushikana uyu munsi.
Icyo kibazo cha Daforoza Ndayisenga cyamaze gushika mu minwe gushikiriza amanza bwa parike nkuru y'igihugu yegukira intara ya Cyankuzo aho umutayo wo guhamagaza Pierre Claver Nduwimana yagirizwa n'uwo muryango wamaze gusohoka azokwitaba ku munsi wa kabiri w'indwiza ikarusi. Fidenda Twansabimana, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda umenyesha makuru Asmani niyo nambaza yahagaritswe iby'agateganyo na komite ishinzwe imitwarire mu rwego rw'abanyamakuru bigenga. Uru rwego rufashe ico cemezo inyuma yaho bigaragariye ko umuyobozi w'ikinyamakuru Rugari yakoze amakosa y'umwuga. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Umwanzuro wa komite ishinzwe imyitwarire mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura wasomwe hari abayobozi b'ishuri rikuru ry'ikoranabuhanga rya Byumba ITB mu magambo ye y'icyongereza na basomani nta wigeze aboneka. Niyo nambaza umuyobozi w'ikinyamakuru Rugari akanama gashinzwe imyitwarire kategetse ko nyuma yuko agaragarwaho n'amakosa anyuranye uyu muyobozi w'ikinyamakuru Rugari arahagarikwa by'agateganyo mu gihe cy'amezi atatu ndetse akanamburwa ikarita y'akazi itangwa n'uru rwego. Umwaka ushize uyu munyamakuru yagiranye ikibazo na kaminuza ya ITB yahoze ari IPB Byumba aho yamuregaga ko yayibasiye yaminyujije mu kinyamakuru cye akayandikaho ibinyoma biherekejwe no gutera ubwoba. Inkuru ebyiri zibasiye iyo kaminuza harimo ifite umutwe ugira uti IPB Byumba miliyoni 156 mu masoko adasobanutse. Iyi nkuru yasohotse muri nimero 125 yo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu kugeza ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kane mwaka ushize wa 2016. Indi nkuru yasohotse muri nimero 126 yo ku itariki ya 12 kugeza kuri 26 z'ukwezi kwa kane 2016 yo yari ifite umutwe ugira uti Gicumbi leta nitabare IPB Byumba. Komite ishinzwe imyitwarire yavuze ko yahanye Asumani niyo nambaza kuko yanditse inkuru zidafite ubumunyamwuga. Maitre Donatien Mucyo umwe mu bagize komite ishinzwe imyitwarire mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura yagarutse ku makosa yagaragaye mu kinyamakuru Rugari.
Imaze kubona ko izo nkuru zigaragaramo amakosa y'umwuga arimo gutangaza ibinyoma, guharabika, gushidikanya, kutubahiriza ubuzima bwite n'agaciro ka muntu, kudaha ijambo abarebwa n'inkuru, umutwe w'inkuru n'amafoto bishitura, komite ndangamyitwarire yemeje urukombatanye rw'ibihano bikurikira: guhagarika by'agateganyo mu gihe cy'amezi atatu umunyamakuru niyo nambaza Asumani akamburwa by'agateganyo ikarita y'itangazamakuru, gutegekwa gusaba imbabazi mu nyandiko kaminuza ya UTAP n'abayobozi bayo Padiri Professor Dr. Faustin Nyombayere na Madame Justine Mbabazi, gutegeka ikinyamakuru Rugari gutangaza inyandiko inyomoza izatangajwe mbere.
Uyu mwanzuro wasomwe hari bamwe mu bayobozi ba kaminuza ya ITB Byumba. Madame Justine Mbabazi umuyobozi mukuru ushinzwe imari n'ubutegetsi unagaragara cyane mu bavuzwe n'ikinyamakuru Rugari yatangaje ko iki cyemezo nk'umwe mu bagize ubuyobozi bwa ITB kibashimishije ndetse no kugitike kuko ari mu baharabitswe n'ikinyamakuru Rugari. Gusasobanuye ko nyuma y'ibihano bari bakuye no guhabwa indishyi z'akababaro.
Nk'ikigo dushubijwe agaciro, hari ibintu byinshi yagiye anyibasira imuraza kubibona byose nk'uko babibasobanuriye abayobozi ba RMC byose bidafite ishingiro jyewe nkaba mbyishimiye yuko ndengano kubera yakomeje asumana akora ibyo akora twabonaga bimaze kuba kamenyero ari ingeso yaratwibasiye so tukavuga tuti yakabaye ndetse n'ikinyamakuru ki kuko bakoze icyaha bafatanyije niwe nk'umuyobozi ariko nanone n'ikinyamakuru cyakabaye nacyo gihagariko ikindi twakabaye tubona n'indishyi institution image ya institution yarayibasiye cyane
uyu mwanzuro wasomwe asumane niyo namba zatari ijwi rya Amerika ryamubajije kuri telefone yigendanwa uko yawakiriye maze asubiza ko ataragezweho uwo mwanzuro uko ntacyo yatangaza yavuze ko agomba kubanza kugira umwanya uhagije agakora ubusesenguzi bwimbitse akazabona kugira icyo atangaza ku mwanzuro wamufatiwe abanyamakuru banyuranye bari bahari ubwo iki cyemezo cyasomwaga bagize icyo bavuga ku cyemezo cyafatiwe asomane niyo namba bwana Richard Irakoze umwanditsi mu kinyamakuru Izuba Rirashe uyavuze ko iki cyemezo asanga kidahagije
ahubwo numvaga bagombye kubiremereza bakamuca n'ibihano kuko byangiza isura y'ikinyamakuru bikanyiza n'isura y'abanyamakuru muri rusange nkatwe umuntu aragenda gusaba amakuru akavuga niba abanyamakuru bajya gusaba ibiryo niba abanyamakuru basebanya niba abanyamakuru bateshejwe agaciro numvaga ahubwo hana kuye kwiyongera hamande
Maitre Mucyo Donatien komiseri mu rwego rukuru rw'abanyamakuru bigenzura wanasomye uwo mwanzuro yavuze ko yizeye ko niyo namba za Sumani azashyira mu bikorwa ibyemezo yafatiwe gusanga bitabaye ibyo urwego rwafata izindi ngamba zirimo n'ibindi bihano bigenwa n'amategeko n'amahame y'umwuga w'itangaza makuru Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro cyacu cerekeye amagara y'abantu tugiye kubabwira ku muti mushasha uri kuragiragezwa ku bantu basanzwe bagendana umugira wa sida kugira ngo ubakingire ntibafatwe n'indwara y'umutima mugenzi wacu Ryan itangisha kaniwe yakurikiranye inkuru
Igihugu cya Afrika y'Epfo ni kimwe mu bihugu biriko birakoresha ibipimo bya mbere byo kugerageza umuti ukingira abantu bagendana mu mugira wa sida kudafatwa n'indwara z'umutima cyane cyane mu gihe hari ibimenyetso ko abo bantu bashobora kugira amigo n'izo ndwara ibyo bipimo n'imiti n'ubundi buryo bwo kurwanya ikiza cya sida kandi bizofasha abagendana mu mugira wa sida kuramba hamwe no kugira amagara meza umutahe w'imiliyoni 20 ku mwaka utangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzotangwa mu kiringo kingana n'imyaka 6 kandi uzogeragezwa ku bagwayi 6,500 iyo miti izovura n'izindi ndwara atari indwara ya sida kuko muri iki gihe abagendana umugera wa sida bariko barasaza abaganga bariko baramenya kwico kiza kigeramira abasirikare bo mu mubiri gitera n'izindi ngorane muganga Carl Diefenbach wo mu kigo kijijwe amagara y'abantu muri Afrika y'Epfo asigura ati
What we're seeing is an increased risk in HIV positive people.
Icyo tubona nuko abantu bagendana umugera wa sida abagera ku bice 50% muri bo bagira isumira rituma impwemu zidashikira ubwonko neza kandi tugasanga 100% muri bo bagira ibibazo by'umutima ingorane z'imitsi yo mu mutima n'izindi zijyanye nazo. Abakenyezi bo baragiramirwa kugurusha abagabo. Ni nacyo gituma turi hano. Muri aka karere ko hepfo y'ubugaragwa bwa Sahara ka Afrika abakenyezi baragiramirwa n'indwara nyinshi turibaza ko abanyagihugu bashobora kudufasha mu kwerekana koko yuko hariho umuti ushobora kubafasha
Afrika y'epfo ni kimwe mu bihugu byasinzikajwe n'umugira utera sida ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onibijejwe kugwanya indwara ya sida bimenyesha ko abantu bagera ku 7,000,000 bakeka kuba baranduye uwo mugera Icyo gihugu ni nacyo gifise umugambi munini ugizwe n'abantu 3,000,000 bariko baravugwa iyo ndwara hakoreshejwe iyo miti iri kiragiragezwa Gita Ramji umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe ubushakashatsi mu bijanye no kugwanya umugera wa sida muri Afrika y'Epfo avuga ko ivyo bipimo bifise akamaro kanini ku gisata cy'amagara y'abantu gisanzwe kitorohewe avuga ati
in terms of non-communicable diseases in
kubijanye n'indwara zitandukira mu bantu bagendana umugero uteri indwara ya sida nibaza ko ibiri ko birakogwa ari byigwa bigamije kugabanya izo ndwara kimwe no kugabanya uburemere zitera ku gisata cy'amagara y'abantu
health systems
muganga Diefenbach avuga ko abantu bipfuza ko bogira uruhara muri ivyo vyigwa ari cyane cyane abantu bagendana umugera utera indwara ya sida ariko bafite amagara meza ukugendana umugera utera indwara ya sida avuga ko vyigeze kuba ikintu giteye ubwoba cyane nko mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda agitangura kwiga ibijyanye n'uwo mugera muri kahise kuba umuntu asazana uwo mugera ntivyabaho atari kubu araza abantu bagendana umugera wa sida bafite imyaka mirongo indwi cyangwa mirongo umunani kandi bakaba bafite ubuzima bwiza
Mwikamu wabanda nyakumiliza ila diyo hishu uja Amerika isamilani lai Washington DC mukirundi na mukirwanda. Mumakuru ya sporo ni mikino ekipe ya Rayon Sport ya laye kumanya wambile muri championa imupira wa maguru murwanda nyuma yaho itsindiye ekipe Espoir FC ibitsindo bibiri kubusa. Mugenzi wacu Dirwema yabajije Juma Masudi umumenyereza wa Rayon Sport ivyerekeye urwo rukino. Reka tubatega amatwi.
Nini sio kwa kushimu wa intinzi hafi mazekina ni ekipe hafi nishule nga ngeni itaitinda tunga na vrimosi itu gora hariko unomosi imana ya dufashije kwa kili vizero
intinzi yatumye muja kumanya wa ambere ese mufitichize reko mushobora kuzakomeza kuyobora ii championa
na wana avuga ko kuzakomeza kuyobora ii championa ila komee uri ekipe bien prepare hariko niyo objectif dufite uno mwaka wo gufata igikombe cya champion no gusubira kuri concentré buri match ugatsinda tukareba ko twa wakomeza kuba abambere
mujya gukina na equipe ya Espoir niki wabwiye abakinyi bawe
nababwiye ko ni ibintu bitatu cyangwa bine ikintu cya mbere nuko kubaho kwa Rayon Sport no gutsinda udatsinze na mishahara tubona urumva cyo ni cya mbere cyakabiri nuko nababwiye turi muri competition na ma equipe hafi tumene mena na kandi rumva buri match ni nka final dukina ikintu cya gatatu nuko dutsinzwe cyangwa itunganyije ya avantage twari dufite izaba irimo gutaka kandi kuyirekitera bizatugora ikintu cya gatatu nuko nababwiye turamutse dutsinze no musi tutarebye izindi ekipe zirimo gukina tuba dufite avantage yo kuguma wa mwanya wa mbere n'ibyo byinu nababwiye ava match
ese kuba mukina imikino yo ku rwego rwa Afrika munakina n'imikino ya shampiyona y'igihugu mubona hari uburyo bibagora cyane cyane mu gihe muhanganye n'andi makipe atakiri muri ayo marushanwa
ibyo ni bisanze kuko usanga ntaper yavuyemo nuko yikonsantra kuri shampiyona cyo ni shambere ikindi nuko twebwe za matchi za tutakinye turi muri competition tuzikina hagati ya weekend urumva ko bisaba ko abakinyi duhindura buri munsi tuba obligé gutsinda buri munsi urumva ko nta ibintu byoroshye
Kochi Juma Masudi turagushimiye cyane kano kanyu ha radio Ijwi rya Amerika
yakoze nani
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Ukubura kwa amazi n'ibifungurwa bifatiye ku ruzuba biragereranya abanyagihugu batari bake muri Namibia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirafasha. Biciye mu ishami rya Leta ya Amerika rijejwe iterambere mu makungu USAID, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizogura amakamyo arimo amatangi y'amazi umunani zongereze isuku mu mashure. Mwizo wabifise agaciro kumuliyoni n'ibihumbi amajana atandatu y'amadolari vyongeye ikigo USAID gihawe amafaranga avuye mu mugambi wa perezida wo gufasha kugwanya ikiza cya sida PEPFAR catanze imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana abiri y'amadolari agenewe ibikorwa vyo gufasha abantu bagendana umugera wa sida bafungura nabi bivuye ku nkurikizi z'uruzuba abavyeyi bibungenze abavyeyi bonsa abana impfuvyi n'abana batishoboye mu bice bifise ikibazo c'ibifungurwa mu gihugu ca Namibia bisanzwe bigeramiwe n'ikiza ca sida ikigo USAID gikoranye n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kizoshigikira utwigoro twa leta ya Namibia mu kunyarutsa igikorwa cyo guha inyigisho abakozi bajeje ubuvuzi kumenya abantu bafite umugera wa sida n'abana batishoboye bafungura nabi. Abo bantu bazosuzumwa bongere bahabwa impanuro ku byerekeye ibifungurwa n'isuku. Ikigo USAID kizofasha kunyarutsa igikorwa cyo kwandika impfuvyi n'abana batishoboye kugira abafashwe. Vyongeye ikigo USAID kizokorana n'ibiro by'umushikiranganji wa mbere hamwe n'amashami y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira bitange inyishu izorama. Ikigo USAID gitegekanya gusuzuma no guhimpanura abantu barenga 42,000 bagendana umugera wa sida no guha ibifungurwa ndemamubiri abana batishoboye barenga 14,000. Izo fashanyo zifatiye ku gufungura nabi bitewe n'inkurikizi z'uruzuba bifasha imigambi yari hasanzwe ya PEPFAR na leta ya Namibia mu mugambi wo kurwanya ikiza cya sida mu gihugu. Kuva mu mwaka w'2005 leta ya Amerika biciye mu mugambi PEPFAR yakoresheje amafaranga arenga miliyaridi n'imiliyoni 100 y'amadolari mu gisata kijejwe amagara y'abantu mu gihugu cya Namibia. Mu mwaka w'2015 ayandi madolari miliyoni 34 yarakoreshejwe mu gufasha ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya sida. Leta zunze ubumwe za Amerika zirifatanije n'igihugu cya Namibia mu mugambi wo gufasha gushika ku rugero rw'amazi n'ibifungurwa bikenewe byihutirwa ku banyagihugu bo muri Namibia.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cacu mu guterera igihugu c'u Burundi. Yabaye igisubizo cacu tangi jambo mubanya gihugu yo yabayi isubizo chachu. Yala tanzi jambo abarundi tuliruhutsa gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa bijya byayiranze n'ibiri imbere nankeka.
Chuti mwese mkundi radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru nayo mwashikijwe na Rosine Munezero. Mwakoze gutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.